이 라디오의 소리 아메리카의 사면이라 이 워싱턴 DC 목기론 일을 목기하고 한다. 모든 주부터 공비가 금융으로 미국 피아셔 도에브 코멘티로 준비 체인다는 코멘티로 운영이들이 나즈비리 물고 한다. 모두 공비가 쿠리 FM을 연합하는 위치 위타투 무시라는 콜도 클릭해 쿠리 페이스북 나 유튜브 쿠리 라디오 아추 노후 기환자 참아쿠루 웨이지 타투 아카브롱고 라디오 아추 배우와 아카브롱고 컴 무료네 잔슈 팀에 세트를 금이 우리 그만 아페데리크 혼디키즈 우 니와 마녀 기간의 이로 무리상가
무리상가 Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Haraheze ikiringo kirenga indwi abanyapolitiki bariko barahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu mu Burundi mu matora ategekanijwe ku wa 20 ubu kwezi kwa 5 batanguye igikorwa cyo kwiyamamaza. Amakuru atangazwa muri iki gihe avuga ko icyo gikorwa gushika ubu kiriko kigenda neza, naho hirya no hino wumva imisore ihuriki mu migambo itandukanye cyane cyane umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'umugambo wa SNL yatanye mu mitwe. Abakurikirana hafi politiki y'u Burundi bavuga ko aya matora atandukanye n'amatora yabaye mu mwaka 2015 kuko icyo gihe habaye ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi imbere y'amatora mu gihe cyayo hamwe n'inyuma yayo. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye bamwe mu bakiri bato bakurikirana hafi politiki y'u Burundi kugira ngo batubwire ukuntu nabo babona icuka kiri hagati y'abanyapolitiki muri iki gihe hamwe n'ukuntu bobo babona imyiyamamazo yatanguye mu ndwi iheze. Baraheza kandi bagire n'akamo wateye abanyapolitiki bariko barahiganwa hamwe n'urwaruka. Uyu munsi rero turi kumwe na Lionel Ndayizeye ari mu rwaruka rwarangije amashuri kaminuza muri Yoneza. Lionela
ego ndabara mukije kujita Amerika nongere ndababwira ati pore cyane tumba ikunge nikije kiko kiratema bitongora iyo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twe turashima uko biri kose nubwo natwe tudufite ngaha mu Burundi ko tutagiragaje bose gukurikirana ibyo abaganga z'ubushikanganje batubwira tukumbira natwe tukagerageza gufasha kugira dushobore gukinga icyo kintu.
Ni byiza cyane rwose, murakoze. Turi kumwe kandi na Jado Nziza, umwe mu bakiri bato babahanze igihugu. Mwiriwe neza Jado Nziza.
Mwiriwe neza nanje mbone yako yo kuramutsa abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku isi yose. Nanje ndabihanganisha abo bose bagira amenyikizo cya coronavirus aho bari hose. Bihangane abari muri confinement, abarwaye abandi bose n'abandi bose tubagiraniwe. Yabuya ko nta mpamvu idahita tuzosenga Imana yacu ibintu bigende neza. Ndaramukije n'uwundi turi kumwe umugenzi wanje nawe nyene
Lionela.
Ndabaramukije nanje.
Ni byiza cyane rwose. Ejado, aho byifashe gute ibyerekeye ikiza cya korona ngaho mu gihugu murimo?
Guhera igenekerezo rya mbere y'ukwezi twarayohoreye gatonya. Mu minsi iheze yari confinement totale, donc turi mu myiyerekero ku buryo nta bantu bajya ku kazi iteka abari mu service essentiel si n'abandi bose bari mu mazu. Ubwo unye guhera igenekerezo rya mbere unye abantu batangiye gusohoka, twizera ko bizobandanya bigenda neza bice ko bitazongera nk'uko byabaye muri Amerika, muri Espagne no muri Itali. Nikubandanya dusenga.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri wewe Lionel, ku byerekeye imyiyamamazo iriko yaba muri iki gihe mu Burundi. Mbega iyo myiyamamazo mwebwe mu bakiri bato bari mu Burundi muyibona gute?
Ego
murakoze cyane ndi mu Burundi ndi Bujumbura umuntu aragerageza gutereza amaso akaraba hashikana byo kuri imyamamazo iri kwiragenda ku bakandida bakurikiye no bwa ibisabwa n'amategeko bemerewe nuda mu guseni ibyo gutunganya amatora ma propaganda iri kwiragenda barakora abandanya bagira propaganda by'ukuri jewe aho mpengamiye aho mparereye uko ndabibona by'ukuri urabona yuko bariko bariyamamaza biratandukanye nk'uko bivuga n'ibyabaye mu 2015 kuko urabona yuko ubu hariho imigambwe nubwa iri determine ugaragaje ku rubuga nubwo ubona yuko bariko bariyamamaza mu bihe bigoye mu gihe bavuga iki kiza cya COVID-19 urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bashobora kugenda kwerekana aho bahagaze.
Iyo migambwe muriko muravuga ni iyihe Lionel? Iyo migambwe ni
okay, imigambwe yose iri ku rubuga, imigambwe yose iri kwiyamamaza n'abigenga ndabona bari kwariyamamaza kandi mu buryo buboneka mugabo hari imigambwe jewe ndiko ndabona iri ku rubuga cyane mbere cyane nubwo nk'umugambwe wa SDD n'umugambwe wa CNL wa Gatogwasha ni imigambwe iri ku rubuga cyane kabisa ndavye ukungene CNL igihe imaze yemerewe ni umugambwe no kwakora mushasha mugabo ufite umuvuduko ntangere kuko n'ubu turiko turavugana aya masaha turiko turavugana ndahantu hegereye ahantu habaye amapropaganda yabo mugabo siho ndi mugabo n'ahantu hegereye yaho urabona yuko abanyagihugu basidukana iyo nka aha mu Kanyosha byabaye urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bagomba kwerekana by'ukuri yuko hariho abanyagihugu bavuga ati ya demokrasi bamye bavuga urabona yuko hari abanyagihugu bafite ati tugomba kwerekana yuko turiho kuko urazi yuko novuga n'umugambwe CNL n'umugambwe CNDD n'umugambwe urabana yingo ugaragaje kuraba urwaruka ati nzi yuko ari urwaruka tutagerura nka ma education rukwiye mu mpande zose yaba mu mugambwe CNDD urwaruka rwaho yaba mu mugambwe CNL mu rwaruka rwaho bagenda barashamirana mugabo by'ukuri hageraho bagasukamo mabisi
tubetse iyo mishamirano iri hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri kubutegetsi CNDD na CNL hari izindi njyane zoba zihari canke icyozwa gyagati akaza na muntu canke abanyapolitike boba baburabuzwa kugira ngo ntibiyamamaze neza. Hariho amaraporo yasohotse ejo bundi avuga ko ayo matora ekaniyo biyamamazo iri kwiba mu gihe agati akaza na muntu kabandanya gutyozwa.
Ego munagerageje kubuzararaba hariho ubutumenge no bwa mbere sino bwa kare tumenge kuko ni nk'ibinenge kuko ugerageje kuraba umugambwe CNDD imyaka 15 no utwaye ubukwiye kumenya yuko umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kuja ahantu hari hose ashaka no kuja mu mugambwe uwo ari we wose umuntu wese yipfuza. Rero birababaje cyane kumva yuko umuntu yipfuje kuja mu mugambwe ushoboye kumuzibira ati ntashike muri bajya uko ni kagateka ubuzungu ngo hari abantu bafunzwe gukora batari mu mugambwe CNDD ibyo n'ibintu bibaho ikagateka ukaguma gahungabana. Rero usanga babandi bari bakwiye kugira bashobore gufata agateka k'abantu kugira bashobore kugakinga nibuce usanga nibo bari gukora gahungabanya muri ubwo buryo. Ibyo bintu birabaho ni ibintu bibaho mu kibano ugasanga umuntu yafashwe atacu yagirizwa nta mutahe umuntu bamuhaye akazumva arafashwe arafunzwe. Icyo nicyo gituma ubona wumva n'amaraporo aguma asohoka ibyo byo guhungabanya agateka kazi na muntu. Ibyo ni ibintu bibaho ngaha mu Burundi n'ibintu biri kubirana koko.
Ibyo byaba bikorwa n'abategetsi bo hejuru canke bikorwa n'abantu batafite uburenganzira kuko amakuru dufise ni uko abanyapolitike n'abari kubarahiganwa ari mu gihambwe itandukanye n'uko bavuga ko gushika ubu ibintu byifashe neza.
Ibyo bintu ababikora n'icyo gituma ubona baza kubera iyo babikora bahakwiye urwego rw'umutekano cyangwa rw'ubutungane buvuga ati turakeneye uwo muntu mugabo umaze kubona abantu isoresore yigira abajije umutekano bagafata umuntu hama akongera agafungwa urabona yuko ari ba bantu nyine haba habuze umuntu aregira kuko nkunda kuvuga yuko leta ariyo ijejwe kuregira ibyerekeye by'ubutunganye agateka kazi na muntu by'ubutunzi bw'igihugu leta ntibikwiye guhagarara hagati ikagira regulation. Rero hamaze kumva hariho umuntu ahagurutse akagenda gufata umuntu aho umuntu agafungwa urabona yuko iyo leta iba absent ibyo bintu rero leta ibikwiye kubihagararira mu cyane cyane muri bino bihe by'amatora igahagarara cyane kuko n'ibihe novuga habamo ibishobisho cyane habamo n'ishavu cyane kuko habura n'ababiri hagatsinda umwe rero kumenyera yuko umuntu uwo ari we wese afite guhagarara hariho hose ashaka mu burenganzira bwiwe amaretse nayo ikajya hagati igahagarara hagati
ego ijado ni nziza namwe aho muri aho mu gihugu cya Afurika y'Epfo murakurikirana cyane rwose amatora imyiyamamazo iri kwiraba ikana amatora muzayakurikirana ikintu mubona gihimbaye muri iki gihe ugereranije no mu mwaka w'2015 niki
eko nibyo turakurikirana nubwo turi kure gato mugabo umbuga nguruka bumenyi birahari bisigaye bimeze neza kubera tekinoloji turakurikirana uko bikoragenda njye mbona ibintu bimeze neza imigambwe imigambwe hafi ya yose yatangwe propagande n'inyamamazo umugambwe CNDD-FDD uriko waratanguye uriko washikiriza Samuragwa kandi mbona ariko arakirwa imihingo yose y'igihugu neza umugambwe CNR mbona mu mihingo yose y'igihugu nawe ariko ariyamamaza mbona ariko yagenda neza ya yegereyegereye aho uratwumva muri 2010 na mbere yaho 2015 nabubunye ntabyo nibaza ko bizobandanya uko nibaza ko nashimira n'ukuntu umugwiseni wabitunganyije urabitunganya ngabo nibyo yarangira ko tubashimira neza kuko rwanda ntirurahera kibura cyane tugashimira uko bimeze uku igipolisi cyangwa inyangiramari bibandanye uko bikoreragenda ubu hanyuma babandanye bacungera uko bikoreragenda
Igome Jado
ko afigambe hose senefo debu kopa ikona na bige na imanjo de donero rero nabandi bona ibintu biko bagenda neza na mindamishi
mu myaka itanu heze Jado nziza nk'uko twabivuze uruhagarara rwari rwinshi cyane rwose kandi urwo ruhagarara ahanini rwabaye hagati y'abakiri bato ikintu mwibaza ko cyahindutse muri iki gihe niki
jewe nibaza ko ndabona neza mvuze ikintu kimeze neza ubu gisumba uko byari bimeze mbere
ego tuvuze ko ubu hari uruhagarara rwabaye mu 2015 kandi uruhara rwinshi rwagizwe n'abakiri bato muri iki gihe nk'uko amakuru atangazwa ibintu biriko byifashe neza nta migumuko ihari nta rwaruka ruriko ruratana mu mitwe turetse ubwo rwaruka rwo muri migambwe ibiri ariko n'abategetsi barongoye iyo migambwe yavuga ko ari nta nk'urwaruka ruba rwarenze amabwiriza eka amategeko yatanzwe mu migambwe yabo ikintu mwibaza ko cyateye imbere cyangwa ikintu cyagenze neza kurusha ibyo byavuye kuki kugira ngo uruhagarara ntitubone uruhagarara rwabaye mu 2015 cyane cyane mu rwaruka
njye nibaza ko cya mbere abarundi barushe kwiruka kw'amabi muri yegere yegere abarundi muri rusange rwaruka rurarushe hanyuma njye nibaza ko nabaye ngo gutegura bikwiye imigambwe y'inama zabereye mu Kabayanza zo gutegura imigambwe kubasigurira kubasigurira ibintu ko zizogenda nibaza ko habaye gutegura bikwiye bakabwira imigambwe yo wese bakababwira ibyo babwiza ku amategeko mu ngendegwako hanyuma nubwo rwaruka nibaza ko rwagiye ruronka inyigisho z'ukuntu zo kwitwara nibaza ko habaye preparation nziza ku byerekeye inyamamazo n'amatora kino cyo ko yabuze abarundi barushe yegere yegere barushe nabo nyine
mwiholiyonele ndayizeye mwibaza ko icatumye muri iki gihe turetse nk'uko twabivuze indyane zoba ziri mu rwaruka rumwe rwaba bw'umugambwe ibiri twavuze SNDD na CNL ikintu cyo cyatumye ugaruka mu kigihe ekarusa nu rutekanye ni iki
eko kuko no bivuga ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 nagira mbwire abantu yuko budugaruka ugaruka rurahendwa ugaruka rubashuhugwa urya urabye ugerageje kuraba mu 2015 kwenye politike ku mpande zose yaba muri leta yaba muri iyo leta yaba muri opposition barashuhuye nacyo gituma ubona ugaruka rumwe rudafite umutima wo kwifatafata rumwe rutabona akabyoza rudafite vision kuko ugaruka rufite vision rushobora kumubwira gukora ikibi ngo yemere umugaruka ushobora kumubwira ati kora ikiba cyemera ni wa mugaruka adafite vision ugaragaje kuraba rero mu 2015 harabayeho abanyepolitike bashuhura ku mpande zose yaba ari muri leta barashuhuye yaba ari muri opposition nabo barashuhura inganda ziratikira ibyagiye biraba mu 2015 mbere n'ibyagiye biraba mu 1970 nuko hagiye haraba ubutegetsi nuko hagiye haraba abanyepolitike badakunda ugwaruka nubwo badakunda igihugu badakunda ugwaruka bakunda inyungu zabo kuko umaze gufata aba imisore ishushe hakubahamagara ubicarike ubereke iterambere ukababwira ati shu jya mwibarabara nimugire ibintu ibi nimugire ibi n'ibi nta rukundo ufitiye igihugu kuko igihe ufitiye urukundo igihugu utunganya ugwaruka kuko ugwaruka niko bavuga mu Burundi byeje niko ruvuze kubaka igihugu rero uno munsi mu 2020 nta banyepolitike babonetse bashuhura kuko ugerageje kuraba mu 2015 harabayeho amavertisma bakavuga ati niwagira uku natwe tuzogira uku uno munsi rero mu 2020 nta byabayeho urabona yuko ugwaruka by'ukuri nuko uragaragaza ubwo bwose kugira guhite cyo mu bigambwe bitandukanye n'ubwo ushobora kuvuga ati turakeneye twebwe ahiwacu dushobora gushyira ahi abiwacu cyangwa dushobora gushyiraho inzego zacu mu mutekano ntangere nubwo hariho abanyepolitike bamwe bamwe n'uno munsi bumva imvugo zabo bikuri atari imvugo z'abalideur ku mpande zose
nkizo mvugo muduha karorero mukatubwira uti abanyapolitike bavuga imvugo zikabije naba ika ikintu mwiteze ubutumwa mubona bari bakwiye gushikiriza n'ubuhe Lionel
ubutumwa abanyapolitike bari bakwiye gushikiriza n'ubutumwa bwo kubaka n'ubutumwa bwo gufatana mu nda n'ubutumwa bwo kwerekana yuko twese iki gihugu cy'u Burundi ari impeto y'abarundi bose iki gihugu cy'u Burundi si igihugu cy'abasendedefedede igihugu cy'u Burundi si igihugu cy'abasenere cyangwa cy'abaporona cyangwa cy'abaprodemo cyangwa cy'abigenga cyangwa cy'abagize iki ni igihugu karakajyo keza cyane aho abarundi bari bakwiye kubyo hamwe bakavuga ati mu myaka itanu heze twatoye undi umukuru w'igihugu nagira nongere nshime mu mbabarire gatoya nongere nshime umukuru w'igihugu yafashe ingingo wenyine akavuga ati jewe ikiringo cy'iwanje ndahegeje ugerageje kuraba ibyagiye biravugwa uwo bita novuga ngo abashakashatsi n'abantu bazi bya politiki baravuga ati umukuru w'igihugu yahinduye ubwiza shingiro yagize ibi n'ibi kugira abandanye kugira yitwe umwami mugabo murabona yuko ibyo bavuga atari byo umukuru w'igihugu yafashe iya mbere kugira hinduka ribe abanyagihugu bose ntibuguruka amaso babona yuko ihinduka byahereye ku mukuru w'igihugu na wenyine yumva ko ashaka ihinduka wenyine muri we arumva ko ashaka ihinduka ari nacyo gituma yavuze ati jewe ndahegeje rero by'ukuri hari hageze yuko abanyepolitiki uno munsi bigisha amahoro bigisha gufatana mu nda n'imigambwe iyo ari yo yose bakumva yuko by'ukuri dukwiye gufata neza iyi nteto ihetse abarundi
ego namwe jado ni nziza ikintu mwibaza ko abanyapolitike ubutumwa bushikiriza n'ubuhe hariho abanyapolitike bariko yamamaza muri iki gihe benshi nka bose barashikiriza imigambi yabo ariko ibintu mwebwe mwifuza ko bushira imbere cyane cyane umuntu arafite kahise ku Burundi ni nk'ibi
icyo nifuza icyo mbona abanyapolitike batandukanye bushikiriza muri imyamamazo nuko bushyira ukuri imbere bakavuga ukuri bakavuga ibihari byakozwe n'ibyo bazokorera abanyagihugu atari ukuvuga kuko hari imvugo nyinshi zitobetse usanga ari ukugira ngo zihamagare abanyagihugu batore muri abasanga benshi hari mubenshi hari n'ibintu byo kuimangaa ibintu bitazoshoboka babwira ibintu birirealistike babwira imigambi harimo gukunda igihugu cyabo kubumbatira amahoro gufatana mu nda
mugabo ikintu ushimikiraho cyane mboranye nuko kenshi ariko bariyamamaza abanyepolitiki usanga bariko baratoma agatoki ku yindi migambwe ugasanga ngo ntiyakoze iki aho wowe gushimiza imigambi yabo ngo bashyikiriza abanyagihugu ibyo bazorangura nibagomwa abanyagihugu niba bagomwa usanga umwanya munini bawutakaza bariko baratoma ugatekwa ibyo rero usanga menga kenshi ugasanga rimwe na rimwe benshi ugasanga ntibarivuga neza ugasanga ari igihonyi bashobora gusomba ushinga ibyo bazokora n'ibindi babikora ugasanga umwanya munini bawuta
tugarutse kugaruka Jadon nziza akamwe mu rutera muri iki gihe n'akahe turumva ko ibintu byifashe neza keretse ibihindutse mu nyuma akamwe mu rutera ugaruka n'akahe muri iki
nuko bubandanya ingero nziza rikorerekana ubu uko ndabibona mu mugambwe CNDD-FDD na CNL n'imigambi yose iri kuri kiriyamamaza uko ndabibona hariho tolerance uko ndabibona sinzi atari nk'ikiyoba icyo cyangwa hirya y'ejo mugabo babandanye berekana urukundo ku gihugu cyabo cyacu cyatwibarutse babandanye berekana akaranga k'u Burundi mu nyabutatu zacyo babandanye indero nziza bamenye ko twese turi Abarundi tuvukana twose rimwe babandanye kwiba amatwi basesa muyoze nkuko byabaye mu 2015 bajya babaha imogi ngo banywe ikinigi cyabagurira ibindi bintu ibiyobyabwenge birinde abanyepolitike babashyira mu bintu nk'ibyo
ndeka namwe namwebwe Lionel Ndayizeye mugire ico muteye ico mu agace muciriye urwaruka turumva ko gushika ubu urwaruka uriko bwigenza neza cyane rwose bitandukanye n'ivyabaye mu 2015 akamonotera urwaruka muri iki gihe n'akahe
ego akamonotera urwaruka ni uko urwaruka rwonyine bwo kubita agashiru karaba icyo rukwiye gukora uje umuntu abakwiye kuraba agakora ibibereye ibitabereye akabireka nibarabe imyaka 5 igitiye n'imyaka 9 igitiye ya yose barabe urwaruka turi eske barabe twikompare no mukanda karere eske mu by'ubutunzi eske mu bya education mubona two kwikompara n'ibindi bihugu duhanye imbibe cyangwa ibihugu byo mu karere ibyo byose babonye yuko tudashoboye kwikompara no mu bindi bihugu akanenge kaba kari wacu dukwiye yuko twebwe urwaruka dukwiye kuvuga ati nahacyo kugira dushobore kuvuga ati dukatora indongozi izo dushikana kuri bwa bumwe izo dushikana hahandi bwa ati ugaruka rugakorera hamwe kuko uno munsi two turavuga n'ukuri ugaruka n'uko rukorera hamwe ugwaruka rusambugwa n'abanyepolitiki abanyepolitiki nibo bakoresha ugwaruka nago rugakoresha yamaraso y'abashushe no kutakwiyumvira ugasanga rukuru amanyagurana hagati yabo mugabo abanyepolitiki bobo icyo baba ariko baravisa bakwanziza inyungu zabo urwaruka rugomba kwibaza yuko abanyepolitiki badakunda urwaruka ahubwo bashaka inyungu zabo bariko barabona ibintu biriko biraba muri iyi mugambwe nkunda gutanga akarorero ngo ibintu biriko biraba mu mugambwe yipona niho nkunda kuvuga kuko ibintu usanga biriko binanatwenza abantu binateye n'isoni kubona umuntu uvuga ati yarakwiye gutanga akarorero ukavuga ati none twe tuko turajuragurika tuvuga urwaruka turabire kwande akarorero keza umuntu ashobora kuvuga ati murakoze biha di bien ukarondera ukamubura rero urwaruka nugwaho rwo gushyira amaguru hasi tukaraba by'ukuri umunyepolitike tukaraba indongo ati uyu muntu imyaka indwi azuba dushikanye ahantu hateye ubwoba azuba dushikanye ahantu twari bwashike ntiturabe ntitugire ibishobisho byo kuvuga ngo reka nkore wanaka kuri adupfane ikintu nubwo mudapfane ikintu arashaka kugushikana ahantu wowe utari wizeye
yego me Lionel mwihweje imigambi y'abanyapolitike bariko bahiganwa bariko barashikiriza muri iki gihe ikintu musaba umunyapolitike wese muri abo banyapolitike indwi azotsinda amatora imigambi irashe yihutirwa yurangura mu minsi ya mbere mu mezi ya mbere ku bwanyu ku giti cy'urwaruka nihiye
je icyo nubwira abo banyapolitike bariko barahiganwa by'ukuri barafite akazi kenshi umunyapolitike wese azi ko azotsinda akaba umukuru w'igihugu afite akazi katagira uko kangana kuko turi no vuga yuko asize asize umushike niko no bivuga mu kirundi asize umukuru w'igihugu atorangiza mu kwezi k'umunani asize umushike kuko ugerageje kuraba mu by'ubutunzi ugerageje kuraba mu byagateka kazi na muntu ugerageje kuraba mu by'imigenderanire n'andi makungu aho hantu no vuga yuko hose hajagajaga nta kintu na kimwe asize cyubatse kuko murazi yuko na nyakubahwa umukuru w'igihugu ahejeje ikiringo murazi yuko ni imyaka itanu ayihejeje andasohotse igihugu kandi twebwe mu kirundi bavuga yuko mu Burundi umukuru w'igihugu ari Sebarundi tukaba tuzi yuko igihe umaze kubona umupapa mu rugo amaze umwaka adasohoka imyaka adasohoka cyo kuri urugo rurapfa mu gihe hataba hariho umumama ahagararira rero urugo rero nicyo navuga ibintu byerekeye iby'agatika kazi na muntu iby'imigenderanire n'andi makungu ni ukuvuga yuko umukuru w'igihugu azoba hagiye azoba afite akazi kenshi cyane kuko mu by'ubutunzi murabona yuko idolari no mu kigo tugira 3000 by'ubutunzi birajegajega afite akazi kenshi cyane mu by'imigenderanire n'andi makungu afite akazi kenshi cyane ku buryo nakore ariko yiyamamaza mugabo yiyumvira yuko igihugu ahantu kiri ko atari hazoguma gishize aho hantu kuko no munsi abarundi turi ahantu hatameze neza mu byerekeye mu by'ubutunzi cyane urwaruka naho urazi mu by'ubutunzi igihugu cifashe namwe mu by'ubutunzi n'urwaruka nta muntu n'umwe adashikirwa uca usanga n'akazi urwaruka turi mu ibarabara
ni bintu ucyo usanga bigoye cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Jado ni nziza imigambi irashe yihutirwa musaba umutegetsi wese muri abo bategetsi indwi azogira amahirwe agatsinda amatora ibintu mwifuza ko yorangura mu mezi ya mbere n'ibi
yego murakoze imigambi imwe y'imwe mbona yaratambuwe yarangurwa mugabo imwe na imwe nibaza ko bobandanyiriza ko ni kwigisha education rwaruka rukigishwa siyanse ubundi tugiye kujya turi muri quatrième génération industrielle kandi urwo rwaruka nibwo ruzozambura ibyo bintu kugira ngo natwe muri afurika nakazoza ka afurika natwe tuzoje ku mbuga ku isi yose natwe tugire twerekana education rero hanyuma turonke rwaruka rukanka akazi ndashimira muri urwo mugenzi wanjye avuze ngo nta kintu kinini ngo cyacitswe ko mugabo mu minsi heze barashyizeho banki y'urwaruka ishobora kuronka inguzanyo cyangwa bafite imigambi ishobora kurambura imigambi yayo bakaronka ingurane cyangwa n'ibindi bikorwa by'iterambere hariho utwigoro twinshi mu bice bitandukanye by'igihugu two gushyira urwaruka mu makoperative ibyo ni byiza biri kuza kuri abantu mu ibarabara mu marigara hari utwigoro twinshi kuko turaba umugenzi niyo uvuga ngo nta bintu byabaye nta biriko biraba ngo hari ibintu byinshi byabaye kandi ifo ko tuza turavuga nyiko iyo bari mu bintu byose ngo ni bibi ngo ifo ko tuvugishe kuri kongera rero akazi kwigisha urwaruka gukunda igihugu kwiga kubigisha humanivesite amashuri siyanse imyuga akazi mu makoperative ni ibintu bizotuma urwaruka rwacu
rutera
imbere natwe tukajya ku isi nk'abandi.
Jado nk'uko Jado ni nziza nk'uko mwabivuze imyamamazo iri kwiyabandanya ibibazo bihambaye cyane rwose gushika ubu ntibiribonekeza turetse hirya no hino aho wumva urwaruka rutara mu mitwe nashaka ndabaze niba mubona ko demokarasi imaze gutsimbatara ku buryo mu gihe umwe muri abo banyapolitike ndwi azotsinda ayo matora atandyane zizohaba nk'abanyapolitike boca batangura ibyama byashitse cyane cyane mu bihugu kiri mu nzira y'amajyambere indyane za politike murafite kwizera ko ivyo bitazoshika mu Burundi muri iki gihe
rwaruka rwagira biterukaje mu makandi mu nzira muri Tanzania muri Congo mu Rwanda nibaza ko rwaruka runezerewe nibaza ko rwaronke isomo nibaza ko iryo somo rwaronke mu myaka yahera ariko ziko ratuma witwara neza uko baziko imahama cyangwa ni Tanzania aho bagiye abantu batamerewe neza nibaza ko ku video rero ugwaruka gutuma ituma kwenge somo baronse witwara neza gusumba kandi kize rero ko muri amatora hatabonetse umunyapolitika bashushe imitwe nk'abo twagicwaronka baba iyo yabwenge bakabateza n'iyo yabwenge hatabonetse umunyapolitike nk'uko abashushe imitwe nibaza ko bazobandanya bitwara neza genda afite icyizere ko bizobandanya bigenda neza n'amatora akagenda neza.
Lionel ndayizeye namwe kukizera umuntu agafise mwihweje ibikorwa biri kubirangurwa muri iki gihe twavuga gushika ubu mu mutekano keretse nk'uko twabivuze hirya no hino aho usanga imirwi y'abasore itara mu mitwe murizeye ko demokrasi iri kwiratsimbatara ku buryo umwe igihe umwe mu banyapolitiki azotsinda atandiyane za politiki zizohaba.
Ego Federico cyo uko ndabibona by'ukuri urabona yuko cyo umwizero ndawufise njye nakwijyana kukugerageje kuraba abanyapolitiki kumi nawe ko rahiganwa ugerageje kuraba imvugo zivugwa hirya no hino nakubwiye yuko none umunsi tuvugana ubona yuko abanyagihugu bashwaye amabarabara bagenda bitaba umukandida wabo by'ukuri nyamukuru ahantu haniniya umuntu aguma avuga ni ku banyepolitiki hari abanyepolitiki rero ikintu cya demokarasi batagomba gucerekwa batakibona igihe rero abanyepolitiki batakibona kuko gutsindwa n'ibintu biba ibintu bisanzwe abanyepolitiki abo bakandida bariko barahiganwa umwe wese uno munsi yishyire mu mutima wiwe yuko ashobora gutsinda shanga ashobora gutsindwa kuko ntibazi ibiri mu banyagihugu bajya abanyagihugu barabahamagara bakabona yuko ari sure iri imbere yabo yuzuye mugabo ntibazi kiri mu mitima yabo hama iso yuko novuga inzego urwego rwo ariko rwose rwitunganya ruhagaze rugahagarara impartial rero novuga yuko cyane cyane uno munsi novuga umugwi seni ufise akazi kenshi cyane bawujejwe amabanga akomeye cyane kuko bateza kumenya yuko kawo igihugu kizojamwo seni izo bifite mu ruhara nibategura amatora nabi ibibazo bikaba mu gihugu bamenye yuko seni izo bifite mu ruhara nibategura amatora nabi abo abanyepolitiki bo bagaragara bakiyamamaza hama abanyepolitiki hama muri seni hakaba ibibazo bamenye yuko seni itegereza kubibazwa ifo yuko igihugu cyari cyo igihugu cy'u Burundi gitegereza kuba gifite icyo ingingo ngendegwako mu mpande zarizo zose abasirikare bagakora kabo gucungira imbibi ama abapolisi bagakora akazi kabo guhagarara hagati kuko ndabibona yuko aho abantu benshi baba bari abapolisi niho baba bari bagahagarara hagati kubwira abanyagihugu bonyine baca urubanza kuko harageze igihe uno munsi abanyagihugu baronka valeur nubwo abanyagihugu batora mu banyapolitiki bakaca bagenda bakigira ubu baragarutse abanyagihugu rero niba bevaliwe hama abanyagihugu bonyine baca urubanza n'indongozi zizo batwara imyaka izwi.
Lionel, amatora nk'uko turiko turabivuga muri iki gihe abaye mu gihe abarundi batari bake bari hanze nk'uko Jado Nziza bivuze baba makampi impunzi eka abanyapolitiki batari bake bahungiye mu bihugu byo hanze icyo ntigishobora kuba ari agatosi kuri ayo matora asa n'ariko atunganywa neza Lionel
ego no kuko yuko ni nagatosi mu gihe leta imyaka itanu iheze ivuga yuko ibintu bimeze neza umutekano kuri teritwari z'igihugu byuzuye yuko atangurane n'imihari mugabo uzi yuko hari abahunze bari mu gihugu ni ya leta mvuga kuko leta n'umubyeyi igihe uvuze abantu bakubajije ati mbega ufise abana bakwiye ukavuga ngo yego abana banje barakwiye bose ko atangurane mugabo uzi yuko hari uryamye mu bihuru aryamye hariya yitumye ukavuga yuko abana bawe bose bakwiye uba hariho uba uri umubyeyi uri irresponsable mu bisanzwe leta by'ukuri hariho byishe yarakoze n'ibi bintu by'ukumva yuko hari abanyagihugu bakiryamye mu makambi y'impunzi aho mu Rwanda aho muri Tanzania n'ibintu yari ikwiye gukoresha ingufu ukavuga ati ifo yuko dukoresha ingufu duhabwe n'amategeko tukagerageza byose
tukorora ariko Lionel ariko leta yateye akamu abashoboye guhunguka ngo bahuguke
leta gutera kamone kimwe kuja ku radio Frederic Mundikitu kavuga ati ni muhunguke mugaba hari ico bita icumanza gukora kujya ujya mu nzu yahunze SK wa mutekere yiki wagiye mu kambi y'impunzi umuzani yiki hariho ikintu igihe u Rwanda rwari mu kibazo gikomeye cyane cy'abantu bari barahunze hariho programme bari bashyizeho bagitwa ngo come and see. Iyo programme yari nziza cyane no kuvuga iki igihe uko bahungura abantu batahe hariho ibishono bavuga ibyo ibikurikira ibyo jambo buvuze uragenda ukabasigurira bagataha bakaza bakaraba ubushoboye agasubira inyuma akabwira n'abandi kuko n'ikintu ku nguvu kuko n'ubwo ko nta diplomasi ukoresha kuvuga ni kimwe mugabo impunzi nanye igarutse ikatanga ikabwirwa amajambo iture icisubirayo kuko murabyuka ari bahunze mu nyuma barasubirayo aho leta hose yagiye ikegakiga mu zerekeye gutahukana impunzi.
Jado ni nziza icyo kibazo mwebwe mu kivuga ku iki
icyo kibazo jewe cy'impunzi navuga ko ubundi hari ibintu bimeze neza rwose kuko amatora y'ibihumbi 2015 yabaye mu gihumbi kubera ibihuhabumva by'abantu batandukanye bayashyize imbere zabo impunzi zariko zirahunga igihugu zigenda Tanzania mu Rwanda n'ahandi ibintu byari bimeze neza mugabo ubundi amatora agiye kuba mu gihe hari umwizero impunzi muri Tanzania nyinshi ziriko zirahunguka kiba ko nta kintu kiba cyarakoze izo mpunzi zose zahungutse bazima ibintu bene bimeze usanga abantu bavuga abantu basohoka mu ngabo abenshi kubera imbo zitandukanye zabo bafise niberekana abarundi bahungutse ngene bangana mu barundi barahungutse benshi bo muri za Tanzania yego haracyari abarundi bakiri hanze mu Rwanda n'ahandi mugabo twizera ko nabo bishobora ko batoza ikibazo cy'umutekano bahunze leta ubushikiranganji bwaragiye muri za Tanzania n'ahandi kubasigurira kandi ukabereka ko umutekano muke bavuga ko bari bahunze ko mu bisanzwe icyo kibazo
cyareko
byari ikibazo cya politike b'abanyepolitike bagumura abantu babaha ibiyobyabwenge n'ibindi nibaza ko ubunye turi muri situasiyo itandukanye rwose yari muri 2015 ubu abanyeimpunzi nyinshi zarahungutse amatora agiye kuba njye abarundi benshi bariko barahunguka
kubera ikiza cya corona cyateye ku isi hose nk'uko na leta y'u Burundi yabivuze yavuze ko idashobora gutunganya amatora ku barundi baba mu bihugu byo mu mahanga namwe aho muri nimuzoshora gutora ayo makuru mwayakiriye gute
ibinezeye bose mugabo tubatahura ko kizabonya nganda cya corona ikigo kiri cy'abantu benshi rwose ku isi twe turashimira Imana ko ntacyo twatanze rwose kugira ngo twebwe tube tutarashikiriye nk'uko ibindi bihugu byatsindikaye nibaza rero ko abarundi baba hanze twogerageza tugatahura igituma senyi yahisemo twebwe abarundi baba hanze ko tutoyamara ayo matora kuko nibaza ko byari kuyigora ko mu gihe nta situation nta muzima kugira ngo ayo makarte azoze nta mbega ziriko zirasohoka igihugu mu bijyana none byari kugorana nibaza rero ko turabitahura gusa njye naba nagira nize abarundi baba hanze ko batoshavura cyangwa ngo babe dekoraje ahubwo ko bandanya ibyiyumviro byiza imigambi yabo bakabaza imibiza bari ku mitumba i Burundi ko twe turafise amafamiliya ari ku mitumba mu maprovinsi atandukanye tubahimiriza ingeso twari gutora ibyiyumviro twari gushyigikira tukabahamagarira bakabandanya babumbatira batazanura demokarasi nibaza ko turafise uruhara tubwiza kubandanya dukora mu Burundi bitewe n'ibihugu turimo bifite demokrasi
yego bibatse
neza
Lionel mwebwe
yo tumwe tutazotora mugabo twafite akazi kibiza kubandanya gukora mu Burundi
Lionel mwebwe muri mu gihugu aho ubushikiranganjwejwe imigenderanire utangarije ayo makuru ko abarundi babahanze batazotora mwavyakire gute mwebwe abari mu gihugu hagati
ego igihe ubushikiranganje ubitangaje cyo twarabyakije kandi wumva birumvikana kuko muri ibyo bihugu botoreyemo n'ababo ntibasohoka urumva biragoye yuko umwetranje nawe yosohoka ngo agiye gutora urumva igihe abantu bugaraniwe mu mazu amaleta yagera afata ingingo zo kugarana abantu mu mazu urumva ko bigoye yuko bavuze yuko abantu bugaraniwe mu mazu ntibacangura bavuga yuko umuntu uwo ari we wese aba muri icyo gihugu yugaranye urumva yuko leta itari kutahindi nta leta ari kugenda kugira ati tugare abazi iwacu ngaho by'amatora ngo ko igihugu icyo ari cyo cyose cyitunganya urumva ko byari bigoye kugira abashe gutunganya amatora muri ibyo bihugu biri mu bintu bitahuretse cyane mugabo ndizera yuko iburabye seni n'abarundi bari ngaha mu gihugu nibatunganya amatora ndazi yuko badashobora kurepresenta nabo bantu bari mu mahanga bakavuga ati ibyava mu matora ni ibi mu gihe amatora by'ukuri uwo yahagararira abagabo n'ijunja n'ijambo bakayahagararira by'ukuri bakagomba bakabogora igihugu kuko kubogora igihugu bizohera muri amatora ni no faze tugezemo y'amatora niho bavuga ati uhagarariye igihugu kugira bashobore kugifasha kuko uwo ari we wese yahawe akazi muri iby'amatora ashobora gufasha igihugu uko ariko kose yaba umusirikare yaba umupolisi yaba abari muri steni aba observateur aba mandatire politike bari bo bose bashobora guhagararira igihugu by'ukuri bagafasha igihugu kugira ngo igihugu gishobore
kuko imyaka
myinshi cyane
Jado niziza mwihweje ika amasanamu acha kumbuga ngurukana bumenyi ika namakuru mwumva mu Burundi cyane cyane y'abanyapolitike indwi bose bari kwa higanwa mubona ko mu Burundi hari yakwiye kuba imigambwe irenga indwi mu gihe ukimwe abantu barenga gatoyi miliyoni 10 gusa
imigambwe iri Burundi iri mu Burundi uko ingana kose otro twatirukira ibyumviro bitandukanye ibyo byerekana kuganje uburambe bwa demokrasi ku butandukane bw'abantu ibyumviro bitandukanye nubwo usanga mu bisanzwe atakinshi rwose bitandukanye uretse gukritika guza mujya ntiyakoze ujya imigambo myinshi mu bisanzwe muri opozisiyonari ibintu byinshi bishasha ikirazana aho gusanga benshi gusa bariko batuma agatoki ijya ntiyakoze ujya ntiyahoze mugabo imigambwe demokrasi irayemera turi muri nipatisme imigambi myinshi y'ibyumviro bitandukanye nibaza ko nta ngorane nyinshi urabona ko icyari umunani nka kira Burundi kopa ni mugabo ubwinshi bw'imigambi jembora ntamborane ndabubonamo upfa gusa ko kuza bashyikiriza ibyumviro biteza imbere Burundi n'abarundi
Lionel ndayizeye imigambwe indwi iri kwihiganwa muri aya matora tukaba tuzi ko igitigiri cy'imigambwe nka yose irenga 30 mu Burundi hakwiye gukorwa iki mu matora zo kwikira kugira ngo igihugu kimwe abanyagihugu batarenga cyane rwose miliyoni 10 kigire imigambwe iri kuru eka ku gitigiri cyumvikana nk'uko tubibona ahantu hose muri Amerika abanyagihugu ni amamiliyoni n'amamiliyoni amajana n'amajana ariko usanga hari imigambwe ikomeye ibiri gusa hari ikintu cyokorwa kugira ngo habe imigambwe itari umurengera wayo
ego Federico uko nabivuga by'ukuri ni ibintu bitwengene cyane ugaragaje kuraba imigambwe ni demokrasi niko babivuga ego n'uburenganzira kugira imigambwe myinshi mugabo ahantu ho mu Burundi urabona yuko by'ukuri hariho abantu bavuga yuko bafashe umugambwe yuko ariho kugira uburaro n'uburamuko kugira aho baragize imigambwe myinshi kandi kugira ngo ayiko urabona nk'akarero n'imigambwe navuga yuko yari yagerageje kugira impact mu matora y'2020 urabona yuko imwe yagiye irasida kivuga twe tuzotora naka atabanywanyi banje bazotora naka mugabo byukuru kabona yuko niza cyane kurusha mugabo urabona yuko hari abanye politiki bamwe bamwe bishije mu mutwe yuko ninagira umugambwe niho nzotunga hari abantu babona yuko kugira umugambwe ariho bakuru buraro n'uburamuko ari nacyo bituma ubona yuko ubayistakuranwa ubu barayakana imigambwe imwe barayimanyagura mu bipande ari nacyo bituma no vuga yuko atakamaro ko kugira imigambwe myinshi igambwe guca cyo Burundi aha mu Burundi hari miliyoni irenga gatoyi cyanje gishika miliyoni 12 z'abanyagihugu aho iyo miliyoni 12 urumva yuko hari imigambwe 40 iyo migambwe 40 nta n'umusi warimwe hari abamatora ngo yose participate ahubwo naya migambwe yari kugubu ira baragigaburana ugasanga bamwe bavuze mu tugiye kwa banaka na karorero ntanga n'ibintu bibera ku mugaragaro n'ibintu biri kubiraba muri iprona mutse tuzotora naka mwashi tuzotora naka nashi tuzotora naka urabona yuko nubwo ari nta vigite abanyepolitike bafise bavuga ati jewe nogira abantu 200 ntavugira ku irade ko tuzotora naka naka petetre ni yaje imbere azonyibuka be direction ntakiri kimbere ko aragwanira Federici ariko arwanira inda zabo ari nacyo gituma abanyagihugu bomera amagabo abanyagihugu bakaraba by'ukuri abanyepolitike bazobakura mu bukene buba barimo no munsi bakavuga ati ujya mu nyepolitike yo dushikana hajya nta n'ikindi kintu imigambwe myinshi ibereyeho atari ukugaburana amanyama niko nubwa ngo bimwe by'amagabura nyama nacyo bituma ubona imigambwe myinshi yagira abaho mu Burundi n'ahandi nta maprojet de societe bari bafite meza kurusha iyindi migambwe imigambwe myinshi yari ikwiye kubaho aha mu Burundi ariko ikwiye kubaho imigambwe mikeya ibaho abanyagihugu kuko abarundi ni bamwe hama umwe sakaja muri mu mugambwe wumva ufite imigambo n'imigambi gishobora kumunezera cyane imunyura kugira ashobore gushaka kwiterambere rirama
yego me ikibazo cy'abapfasoni usanga batari eka muri ibyo bibanza bikomeye ko bya politike mu Burundi nibaza ko umukandidate umweka umunyapolitike yoba ariko aritoza ku gitsina cy'umufasoni yoba ari nk'umwe ibyo biva kuki mushya ntahe Jado nziza
ko murakoze icyo kibazo mugabo ntarishobora kuri magira ntunganire kugenzanje ko birateye isoni ego se ni iremerera imigambwe myinshi kunyara kose bitewe n'uko n'amabwiriza yayo mugabo hari ibindi bintu usanga biteye isoni ugasanga umugambwe urimo umugore n'umugabo n'abakuze nka bangahe ibisanga baje kumbo z'amarongo n'ibindi bibazokora ugasanga nta migambi myiza bafite bazoshyikira abanyagihugu aho rero nicyo gituma abarundi bariko barabona baba babibona nibaza ko ari bo bazodesida bakavuga ati umugambi n'uyu uje gushikana ahantu hameze neza ku migambi myiza y'iterambere n'ibindi bintu ibaza ko imigambi tugambe nko duto duto vraiment dukwiye kutwirinda tukaraba ko adafite intumbero atari intumbero yo kugira amagaburanyama hanyuma kuri icyo kibazo n'ibyo umukenyezi arafite uruhara mu iterambere ry'u Burundi ibihugu byinshi ku isi yamaze kubona uruhara mu iterambere umukenyezi afise mu iterambere ry'u Burundi kandi nibaza ko n'abategetsi benshi bariko barabibona ku buryo inzego nyinshi bagerageza ibiharuro ntibiragenda neza mu maminisiteri menshi cyangwa mu ahantu henshi mugabo nibaza ko ariko bagira hanyuma kubona ata umukenyezi aba bariko baratsinduka ngo baharanire ikintu kinyikije nibaza ko biva ku mboza kahise noe tradisiyo nibaza ko ibiza guhinduka hari abakenyezi benshi bibaza ko petete umwanya wabo ari mu gikoni nibaza ko haracyakeneye mobilizasiyo edikasiyo natwe abagabo tukagerageza kubafasha kuko iterambere nirya twese abagabo bamwe bamwe bagahinduka mugabo tutibagiye akaranga kacu k'u Burundi
mwese akamenya ikibanza cyiwe mugabo cyatenema umugore mukenyezi arafite ikibanza gihambaye mu iterambere
ego
yimiriza ko umanika ukuboko hejuru nabo bagaparticipa muri demokrasi
Egome Lionel Ndayizeye icyo gikorwa cy'imyamamazo eka abanyapolitiki bazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu eka baje nama nayo bashinga amateka higanje bwo cyane rwose abagabo icyo kibazo mu kibona gute
Ego ni kibazo leta yari yagerageje gutangira 30% ku ijana mugabo urazi migani yuko bavuga yuko sinzi ndihenze bavuga ngo nta ntanku ko kazi bika ngo ushake zihari ni ya migani yose usanga twara
iyo si migani ya kera
ya fonda ni migani ya kera bien sûr ndiko ndavuga usanga ari hahandi twabaye dike ugasanga ni hahandi nyine tukiri ugasanga twimo mu bintu bya kera ugasanga umugore hari abantu hamwe hamwe adashika mugabo kandi nobwa yuko kugira abakenyezi bashuke ku rugero rwo hejuru hariho cyo leta iteza kwankuraja abo bakenyezi hari cyo leta itegeza gukora ikintu cyose ngo mvuga leta kuko umukenyezi ntavumbuka umukenyezi avumbutse wenyine leta itamushigikiye ntahashika rero leta ibishoboye irashaka kubatirika twankuraje abakenyezi nabo nyine mu nzego bitoze ikaba supportinga ikabafasha nubwo mu buryo materiere mu buryo ikabagira amapromotion niko nubivuga kugira na babandi bari bakinye bari babandi binegeje kuko hari abakenyezi novuga bashoboye hari abakenyezi novuga bari elokant bashoboye no kurwanya ubutu igihugu bagahagarara mbere kurusha n'abagabo mugabo bakenyezi ntibashobora kuronka aho bavugira kubera abo bagabo nabo baba bashanje amababa aho bari urumva yuko bakaraba gushamirana n'abagabo bakaraba kwirande ko usanga bari ibyo bacoboye bari ibyo bashikiriye ari nacyo kubera leta ikabahaye tubahiye space ikwiye nabo bacabagerageza gufungura ibyo bashoboye bakaja mu ndego zibayabaye ugatanga na za porcentage 30% zishika irabyibemerera ku maradiyo ikazibemerera mu nyandiko ubwo usanga ntibashitse hahandi kubera leta itabahaye akajya ugakwiye kugira abashoboye gushika aho hantu
Egome mu gusozera ikiganiro Jado Niviza nashaka ndabaze ikamu terakamu abanyapolitika cyane cyane abari ko rahiganwa nkuko murize iyo eka ahiganwa benshi hagatsinda umwe mu gihe hotsinda hazotsinda umunyapolitika umwe ikintu mwubwira abanyapolitika muri rusange bose bari ko aritoza igihe nyuma y'amatora seni izotangariza umukande weka umunyapolitika umwe azoba yatsinze wari umugambwe wari wose ikintu mutanga kimeze nk'impanuro ku banyapolitike ndikiye kugira ngo mu Burundi hazobandanye hari ubutekano
murakoze cyane niwe icyo nohanura nuko ukuri konjimere uko abanyapolitike bari imbere bariko bariyamamaza bushyira imbere ukuri nubashyire ku kinyoma ikinyoma cyo kugira ngo usango barondere abanywanyi kugira ngo baduze kwabe ibintu nk'ibi kuko ugatse ku kinyoma icyo kinyoma kizosambuka nibaza rero ko bokurikira ukuri bakigisha ibihari bakirinda ibintu by'imigumuko kugumura abantu babwira ibidahari cyangwa babwira ngo kujya navuze ngo umugambi ntiwakoze ibi umugambi ntiwakoze ibi n'ibi ahubwo bakigisha imigambi yashe y'abanyagihugu itemewe y'abanyagihugu mu butunzi mu burimyi mu ndero mu mahinguriro ngene iyo migambi yose rero itunganya atari ugutuma agatoki ku bandi ngo umugambi ntiwakoze ibi imyaka yose maze ngo ntiwakoze ibi nawe ibaza ko boshyira imbere imigambi yabo kandi bagashyira imbere ukuri kuko babandanye bigisha ikinyoma nk'uko abenshi usanga bariko barayibwira ngo baronke amatora
hanyuma Jadone Nziza inyuma y'amatora impanuro mbyo bimaze gutangariza ibyavuye mu matora
jyewe icyo mbona kandi icyo nibaza nuko nemera nuko uko izotangaza amatora bamwaburana abanyine yagatsinda umwe uko amatora uko azoba yagenze kose nibaza ko uze yaratsinze yaratsindiye abarundi bose azohatsinze hatsinze Burundi n'abarundi bibaza ko uze yaratsinze azobyara anywanyi biwe akabashira ku mustari hanyuma urundi tukabandanya dutekanye nuko muri iyi myaka igihe neza twaciye umutekano.
Liyodele ndaizeye impanuro muha umunyapolitiki azotsinda ayo matora azoba yatsinze ayo matora eka umunyapolitiki abanyapolitiki bazoba bayatsinzwe kuko hazotsinda umwe muri bo.
Ego murakoze cyane mu gusoza novuga yuko Rwagasoni yakunda kuvuga ngo ubutigo burageze ubutigo burageze abanyapolitiki bakora higanwa n'abanyapolitiki ndwi ntihenze umwe wese nashyire mu mutwe ashobora gutsinda cyange agatsindwa umwe wese ari imbere y'abanyagihugu nabivuze ntabadasabana yabyaye abahereza imipira akabahereza amadrapo mugabo ntababone icyo bafite mu mutima nibabone yuko bashyikiriza imigabo n'imigambi bafitiye abanyagihugu mugabo zibashyire mu mutwe ko batsinze kuko hazogira igihe abanyagihugu bagenda kwitorera uwo bumvise imigabo n'imigambi inyura kurusha ubundi rero abanyapolitike ntibashyire mu mutwe ko batsinze ahubwo ntibashyire mu mutwe ko bariko barahiganwa ntibaguma bavuga ngo jewe naheze ibyo nari narabyumvise ko ari jewe ntibaguma babahinda ati nari narabyumvise ko ari jewe ubu ni urukino rukibandanya yuko gutanga imigabo n'imigambi bidasigura ko butsinze abanyapolitiki bose babishyira mu mutwe kuko umaze gushyira mu mutima iwawe yuko wamaze gutsinda umaze gushyira mu mutima iwawe yuko wamaze gutsinda hama epfo ukazotsindwa ugira ikibazo kirutije hahandi uko wari ubyibaza rero abanyapolitike ntibumve yuko atari ugushinata uzoba atsinze azoba afite akazi kenshi cyane azokorera abanyagihugu akazi kenshi cyane by'ukuri azokorera abanyagihugu tugendera mu ndege tugendera mu miduga myiza tukorona iyo security ikwiye mugabo yumva ati jewe ngira nkorere abanyagihugu by'ukuri bikwiye kuko akazi karahari abanyagihugu ibyo bategeza gukorerwa ni byinshi cyane kuri abo banyepolitiki bariko barahiganwa rero abo banyepolitiki ntibashyire mu mutwe by'ukuri ko atari ukugomba guhindura gusa bisanzwe ngo yitwe umukuru w'igihugu ngo ashyirwe kuri karendere cyangwa ashyirwe kuri lisite kuri abaye umukuru w'igihugu mugabo yumve yuko abanyagihugu bafite icyo bategeza gukorerwa kandi gikomeye cyane abanyepolitiki nibaje hamwe bigishe abanyagihugu mu butandukane bwabo mugabo bumve yuko ari inshingano bagomba gushikana igihugu aho n'umunsi kiri kigomba gushika imbere nibarabire mu bihugu by'iduhane mbere ibihugu byo mu karere nitwe turi inyuma kurusha ibindi bihugu byo muri kano karere ubu n'umunsi ni uvuga mu bya demokarasi cyangwa cyuraho ndakuvuga ngo dusigaye turutwa na Congo ikintu cyerekeye demokarasi kandi Congo ari igihugu cyaracyubaha Uburundi kuva kera baraba ikintu cya demokarasi babona ati by'ukuri ujya ko yatsinze reka nanjye ndamukeze hamara seni nayo ihagarare bwumva ihagarare by'ukuri ibyo abanyagihugu bazoba bazahabona kuko nagenda kubwira yuko umunyagihugu uwo ari we wese uno munsi turafise akazi umunyagihugu wese si umunyagihugu muri CNDD si umunyagihugu muri CNL si umunyagihugu muri Prona cyangwa muri Shodebu umunyagihugu uno munsi arafise akazi ko gucumbera amatora no kuraba abazobyonga kugira ngo amatora ziyononekare rero ntihagararira igihugu kuko uno munsi bahawe akazi kubera bashobore guhagararira igihugu kugira bashobore gutanga novuga inzego
ego
matora abanyagihugu
bonyine bishimiye kuvuga abantu bazokuma mashi nk'amatora yabaye mu 2005 akamu mutera barundi muri rusange muri iki gihe ikiza cha corona kigeramiye isi yose
ego akamu notera barundi bose notangura gutera abanyepolitiki barikora bahamagarira abo bantu muri propagande nuko bukurikiza novuga impanuro zitangwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu ibintu barazi ibimenyetso ukungene cyangwa kungene yifata no kumira umuntu yokwikingira n'ibintu by'ukuri nta muntu n'umwe aho n'utumva n'ucanye n'utabona aramaze kumva kungene umuntu yokwikingira rero abarundi umwe wese ku gihugu ciwe nabe umushikiranganji w'amagara y'abantu mu rugo abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ku kazi abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ahantu hariho hose abari bibarindire yuko leta ivuga aho ariko umuntu wari we wese yafate responsibility.
Lionel Ndayizeye ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo muganire ku bibazo nkoramutima byerekeye Burundi cyane cyane muri iki gihe cy'imyiyamamazo n'amatora atekanijwe mu kwezi kwa gatanu. Turagushimiye nawe Mushenahe Jadon Nziza ku kanya watoye kugira ngo tuganire ku bibazo by'u Burundi ibibazo by'inkora mutima muri iki gihe abarundi biteguriye amatora. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri Isanga. Turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze. Radio Ijwi rya Amerika isamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.